Itangazo ryasohowe n'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati n'umutekano Martin Iteretse ryashikirijwe kandi umushikiranganji w'ubutungane umushikirizamanza akizenza wa Repubulika umugenduzi mukuru w'igipolisi n'ubujejwe ibikorwa z'amashyirahamwe yigenga n'imigambwe. Iryo tangazo rivuga ko umugambwe Senere wiyunze n'imirwi y'iterabwoba iri muri urwo runani rushasha rwitwe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha inagabisha cyane cyane uwo mugambwe ari nawo wonyine uri muri urwo runani mu yiri bwataka ku Burundi hamwe n'abahoze mukuru w'inama nshingamateka ngenda ku mana ko bokwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka. Imbarutso y'iryo gabishwa ni kete urwo runani rwandikiye abakuru b'ibihugu bya EAC, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umukuru w'igihugu cya Amerika, umunyamabanga mukuru wa ONU n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu. Hari mu ntango za kuno kwezi rwandiko rubasaba kuremera leta y'u Burundi kugira inagure amasezerano ya Arusha sana yahambwe muri kino gihe nk'uko bishyizwa n'ababyanditse bagasanga bishobora gutuma igihugu kija mu kaga. Yamusa ngenda ku mana yahoze yari umukuru w'inama nshingamateka akaba n'umuboneza zatumye amasezerano yahagaritse ingwano zari zimaze imyaka irenga cumi nyuma y'ugusinywa mu kwa munani 2002 yabwije ujya Amerika imenyetso yita simusiga byatumye we na bagenzi be batabaza.
Dushaka yuko ata muntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe, umuntu yosubira akicwa cyakangaza cyagapfungwa, ata muntu yosubira kuzira byumviro by'abantu bidegembye aba bahunze bahunguke aba bapfunzwe bapfungiye ubusa bapfungugwe hanyuma amatora ategugwe neza atunganywe neza.
Agatongo rwasasanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe Sende DFDD bamaze igihe bafata harimwo guhagarika ibikorwa by'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze atayindi intego bifite atari ugushaka guhebera urubuga rwa politike umugambwe uri ku butegetsi wonyene. Uko ni kaziganiriro rya Amerika
bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politiki gutyo ubone amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyine. Kandi ibyo ntibabitanguye uno munsi, kuva muri 2020 wakoze ibyo ushobora byose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD.
Mukete jiwe mushikiranganji Niteretse ntavuga iyo mirwi y'iterabwoba. Mugabo avuga ko runani barimwo rutazwi kandi rutemewe n'amategeko y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye. Havuyemo Leon Nsengendakumana n'umugambwe Senel, abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na leta y'u Burundi. Leon Nsengendakumana aribaza icyatumye abategetsi b'u Burundi baba barakurushirizaho kubona mu bandikiwe harimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze ko abiyitse imirwi y'iterabwoba igeraniye u Burundi, ibyakurikiwe n'iyugarwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda kwa 11 ku kwezi.
Abantu ntibayifashe kumwe, abandi babifata mbere nabi cyane bavuga ati n'ahantu abantu bahekuye u Burundi bapakaje u Burundi bahungiye. Ngo twebwe nabyo twemera ibi turiko dukoreramo tuzobanira dusaba kwisunze ko mbere igihugu cy'u Rwanda duhurira ku bintu byinshi, turahurira muri CPGL, turahurira muri EAC, turahurira n'ahandi hose, tugomba dusaba n'abandi bafashe.
Rwasahanura abategetsi kutaba bakananira abagabo bafatiye ku masezerano ya Arusha yatumye umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi kandi nawe wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'ico gihe.
Umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego bagenda ahubwo icyo abakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorereko ahari ingorane bakosore.
Hamwe leta yo kwica amatwi ngenda ku mana yibaza ko hashobora kuba imigumuko ivyo atifuza.
Biramaze kuba henshi mwene ibi abanyagi barashobora kugira ishavu bati ubukene, inzara, ubushomeri, kuko ubukene buri mu Burundi buriko butera buba buja muri imwe byo gusega. Abarundi batari bake barasega yari abantu baze kubaho mwene nuko ukumva abantu batanguye kwiheba ngo bagire amakudeta bagatangura kwiheba ngo bagire imigwi igwana, ucumenya ko abantu babashavu. Nibaza yuko abantu bazi kubita agashi tugafashanya kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane, igihugu cy'u Burundi kenya bagendwa, igihugu cy'u Burundi gisubira kugira ijambo. Kuko nende bana ko mu bihugu bimwe bimwe nkariya muri Afrika y'Uburengero byamaze kugaruka kuri za ntwaro zishimikiye ku gutembera ku butegetsi kudeta yana hafi zoshika ndumva ko abatangiye kubyiyumvira kubikorera ibyo nibyo twe dushaka kwirinda.
Ryamusagenda ku mana yabwiye ijwi rya Amerika ko yizeye kubona amashyirahamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi. Yemeza ko ikete nk'iri abanyepolitike n'imigambwe bari baryanditse mu 2014 imbere y'uko umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari umwaka wakurikiye. Inyerekano yo kuciyamiriza n'itembagazwa ry'ubutegetsi ryateshejwe byatumye Abarundi bangana hafi n'igice cy'umuriyoni bahunga igihugu abagera ku 2200 baricwa nk'uko none yabivuze. Ijwi rya Amerika ryarondeye umushikiranganji niteretse ariko inzego ziwe zatubwiye yuko yari mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi mu nama. Kugera igihe twategura inkuru tukayishikiriza ntitwari bwashoboreye kumuronka. Nitwamuronka tuzobabwira uko yatwishuye. Eroje uri kaneza, ijwi rya Amerika.